Kanzi wa indundi kulture amakuru mu kirundi
mwakoze guhitamo ibiganiro byacu mwiriwe mwese muteza amatwi ibintu biganiro kanze murano makuru yo kuri uyu mugoroba gizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abanyagihugu bo mu ntara ya Burunga baridoga ko gushika ubu batararonswa ifumbire yo mwirima y'impeshi kandi bariko basabwa kuriha amafaranga y'ifumbire yo mu gatasi batangazwa nuko ihinguriro fomi riguma ryugurura amahinguriro mu bindi bihugu basaba ko boronswa ifumbire hagataho abarimyi bo muri komine Ruyigi bo bavuga ko imyiteguro kwirima ry'agatasi biriko rigenda neza imyaka iriko irarenga ibiri utuzo twidandarizwa two muri quartier Nyabututsi mu gisagara cha Gitega twugaye ivyo ngo biriko bituma abadandaza baho co kimwe n'abasomyi bagira uruhombo mu gihe bakoresheje imitahe minini yabo mu kutwubaka mu gisagara cha Kayanza mu ntara ya Butanyerera bamwe mu badandaza baho bato bato basaba ko bosubira gukoresha mafagitire nkuko bisanzwe kuko ngo ubuhinga bushasha bwo gukoresha kamashini mu gusohora inyemeza buguzi kataborohera kuronka bitewe na mikoro make amakuru saya gusa tubafitiye na yandi Matthew abona Yesu ni watuma amajwi bashikira aya makuru muri ko mwashikirizwa na Kristalizare Imana twese tutikaze
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba hamwiriwe ubu naho inkuru imwimwe ukwayo bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Burunga baridoga ko gushika ubu batararonswa ifumbire ryo mwirima y'impeshi kandi bariko basabwa kuriha amafaranga y'ifumbire yo mu gatasi batangazwa no kwihinguriro riguma ryugurura amahinguriro mu bindi bihugu bakarisaba kubanza kugwiza ifumbire mu Burundi ikaboneka ku gihe hari n'abahanura bagenzi babo gukoresha za nyamarega mu kurindira ko ya fomi iboneka abajejwe itangwa ry'iyo fumbire y'amara bemeza ko gutanga ifumbire y'impeshi kubarishe biriko birakogwa n'inkuru ya mugenzi wacu Serge Sindayigaya
abo barimyi bo mu ntara ya Burunga baridoga kubera gutara kwitangwa ry'ifumbire igihe c'impeshi bavuga ko barishe ku gihe amafaranga y'ifumbire yamara gushika ubu bamwe muri bo ngo ntibararonka iyo fumbire mu bibanza vyitangirwamo ngo babwirwa ko ifumbire ari nke cane ariko ntibaronswe izindi siguro
ubu ifumbire ni nke kuko hari n'abayirishe mu mpeshi batararonka rero ikibazo gihari kumva ngo ni nke acavuga yuko dutanga amahera hakiri kare kugira ngo udutike tuzoze kugira ngo tuzobanguke abarimyi yavyakira nabi birababaza bavuga ati none dutanze duhera twacu kugira ngo turonke iyo fumbire tukaca tuyibura umwimbu uzobungana gute
ifumbire ntiraboneka cyane ni umwonga ubwo twandika amazina bakandika uzogumutonda ugahera kuva ku wa mbere gusha ku wundi wa mbere utarashikiye ukaguma wumva rero ngo wewe uri ku nimero igihumbi ne wumva uwo cyushikirwa ryari ubu rero naho batayemo ngo ni yagatasi ngo baje gukuriha none uze kuriha n'indi ibumwe tarayiro
dusaba yuko boyironka ku rugero rwiza kandi binyarutse bose nk'ubwo bese baratonda bagasubira inyuma uko ikaronka bamwe
ivyo bituma bimyidogo no kutumva insiguro zitangwa na cyane cyane ngo mugiye ishira hamwe fomi riri mu bikorwa byo gushinga amashami mu bihugu byo hanze mugiye nana mu Burundi abarimyi batari bakwiwe
twizikira nabi cyane newe uza gutangura nima shira mu ndi bihugu no mugiye guci wawe twa twa inkwa ko bikwiye imbere yuko boza utewe mu ndi bihugu nyuma maze bavuye kunatwe bafite nk'ama societe afira hangaye ngo guri bujumura bakaza nkindi makamba cye mu rutana hafi na hafi ngo nakishidushikira neza byoroshye
bamwe mwarimi rero bantu rabagenzi babo ko bwo kwijukira itunganyo gifumbire y'ikirundi harimo no gukoresha za nyabarega kuko ngo akimuhana kaza imvura ihise
nitwe twize yinze iyo fumbire ikiruho mbona nuko twa kwijukira za nyabarega twarondera amasemesha gwiriye cyo mbona ko ari gero zo kwizera inze iyo fomi twironke
ku ruhande rw'abajejwe gutanga iyo fumbire ntibahakana ko hari ugutera kwabayeho ariko bakavuga ko abarishi ifumbire meshi ubu ariko barariho buhoro buhoro Burunga Serge Sindayigaya Radio Inundi Kulture
Serge Sindayigaya urakoze nayo bamwe mu barimyi bo muri komine Ruyigi ntara ya Buhumuza bavuga ko muri rusangi imyiteguro kwirima ry'agatasi iri kigenda neza basaba ariko ko imbuto z'ibigori za kijambere zotangwa ku gihe cyo kimwe n'ifumbire y'ihinguriro fomi abo barimyi basaba kandi leta gukomeza igisata cy'uburimyi mu kugwiza imbuto zirobanuye no ku bindi bitegwa nk'uko bikogwa ku gitegwa cy'ibigori mu ntango zinondwi ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo uburimyi bwatangaje ko imbuto z'ibigori zo mu bwoko bwa pane 53 zashikanywe mu ntara zose kwa barimyi bashobora gutangura kuzigura ku giciro cy'amafaranga angana n'ibihumbi 4,500 ku kilo pantaleo na karotimana
Igihe kitasura kijana niri majaga tasi benitegwa jimbuto zubwo ko unyuranye buri mu biraya ibitoke ibikoti by'inyumbati ibigori ubushaza n'ibindi nkuko bivugwa ibigori byo bitwarare kijambere ahandi hose bakoresha imbuto zisanzwe ibereza kukuronka umwimbo muke cyane no muri abo barimye baca basaba leta gukoresha ingufu ikoresha ku bigori kugira imbuto nziza za kijambere bazironswe gutyo mwimbu w'umusesekara kuko bo badasiba gusohora imbuto ni mu gihe kandi abo barimye bamenyesha ko n'ubu bitegurira imajya gatasi atari hake hakaba harangwa amasize bene amase y'ikirundi yamaze gushikanwa mu mirima nubwo biri uko ngo haracyaragahaze nko ku mfumbire ya fomi kuko atari bake bagiheraniwe ibirarane mbere bagahakwa kwibaza nimba tuzohava bigenda nko ku mwaka w'iri muheze aho imfumbire yo mu bwoko bwa totaza yabuze rwose ikindi basaba bashimitse ni uko abajeje indimo ku mitumba ari bo bakwanduza amafaranga y'ibigori by'imbuto bityo bakayajyana ku mabanki bo nyine aho kubwira umurimyi ati igikorwa ajya gutanga ayo mafaranga 4,500 ku kiro posita n'ahandi mumenya ko ahatari hake muri komine ya Ruyigi bashima ko imvura isa n'iyasubiriye kugaruka bakizera ko bikozwe neza atacobuza ko umwimbu wiyongereye uboneka muri komine Ruyigi ntara ya Buhumuza Pantaleo na Karutimana Radio Indundi Kirutiye
Pantaleo na Karutimana urakoze umukuru w'igihugu ahamagara indongozi zose kuba ikimenyetso cy'ubumwe bw'abanyagihugu barongoye Prezida Evariste Ndayishimiye yabivuze kuri uyu wa gatanu muri komine ya Rumonge intara ya Burunga aho yari kashikiriza mustanteri mushasha w'iyo komine umukuru w'igihugu yasavye kandi abanyarumonge gutuza ibidandazwa vya magendo avuga ko bikunze gucaho mu Rumonge kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
Mubimenye neza yuko indongozi niwe kimenyetso cy'ubumwe kubera iki kimenyetso cy'ubumwe indongozi musitaneri buramatari umukuru w'igihugu umukuru w'umutumba mere washaka umukuru w'umutumba niwe asarukira ubutegetsi bw'igihugu ku mutumba harurya yumva yarenganije n'ubutegetsi bw'igihugu harenganye indongozi ziserukira ubutegetsi bw'igihugu none rero ubutegetsi bw'igihugu n'amategeko amategeko twese aturaba kumwe nta muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko none rero kuhagarariye amategeko y'igihugu kirazira ko haba umwenegihugu arenganywa icyo ni cya mbere andazi ko ari nk'ubwato n'imiburiburi butanu bwinjira ngaha ntibugende butanze amakori ndabizi dutegerezwa kubona ko fraude yahagaze ngaha mu Rumonge ndabizi hariho ubwato ngaha bwinjira ntiburihe uraraba rero none Rumonge wumva izofasha mu iterambere ry'igihugu gutari fraude muzotubwira ngo tuzane poro ikomeye mu Rumonge nini mu gihe munaniwe no kubungabunga poro ntoyi mu gihe hagatangwa amakori tuzohega tugire poro nini gute nicyo ari cyo mwese wa Rumonge murereke fraude igasohoka munyandikire akamesaje murereka mubonye mutatanze ikori mutamunyandikira akamesaje gatoyi hanyuma nzabaza musitaneri ingene byagenze cyane nandikire musitaneri kuko mutamubwiye musitaneri nzocamenya ko nawe abirimwo
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture no makuru tuyabandanirize mu ntara ya Gitega abafise utuzo twidandarizo mu isoko ya quartier Nyabututsi mu gisagara cha Gitega hamwe na bamwe mu bahasumira barasaba bajeje intwaro gukuraho intambamyi zose zibuza kwiyo soko irangurirwamo ico yubakiwe bamwe bavuga ko utwo tuzu tumaze igihe kirenga imyaka ibiri twugaye ibiriko bituma bagira uruhombo mu gihe bakoresheje imitahe minini yabo mu kutwubaka bashikiriza ko banasavye uruzitiro rw'iyo soko amatara yo kubonesha mu ijoro mu ntumbero yo gukingira ibyabo inkozi z'ikibi hamwe no kubaka ibarabara rica iruhande yaryo abajeje intwaro muri komine Gitega bakaba bari bemeye gushira muri iryo barabara urucekeri hamwe no kwashira abanyezamo muri iyo soko nkuru ya mugenzi wacu Aniseti Ntangovu
Abakenyezi bari ku murongo umwe gusa ku nkengera yo mu rurengero ry'ibarabara ryinjira muri quartier Nyabututsi mu gisagara cya Gitega bariko bacuruza ibyamwa imboga ibijumba inyumbati n'ibiraya n'abandi bari hepfo yabo imparugwa bacuruza impuzu niyo baboneka mu isoko y'Inyabututsi mu gisagara cya Gitega iruhande utuzu tugucururizamwo kiosque mu rurimi rw'Igifaransa tubandanya twubakwa mu vyuma n'amabati muri ico kibanza catunganijwe na komine Gitega gushigwamo isoko ya Nyabututsi. Bamwe mu bantu bubatse ututuzu hariko harenga igihe cy'imyaka ibiri twugaye atana kimwe turarangurirwamo, bavuga ko ari uruhombo runini mu gihe badushize ko imitahe y'amafaranga yabo. Abana abandi berekana amakenga ko ivyabo batobishira muri iyo soko ya Nyabututsi mu gihe ataruzitiro rubakigwa kandi ishigwemo n'umuyaga nkuba ishobore koneshezwa amwijoro na bugingo hepfo yayo hashira uburengero hagaragara hakaba n'umwonga inkozi z'ikibizo kwinyegezamwo. Barongera bagasaba ko ibarabara rica iruhande y'iyo soko ryotunganywa rigasubira guhita nk'uko byari, rigakogwa rigashikira igihugu rigira 16 ariryo bita rya Gishubi, kuko ayo mabarabara kera yahora agize rimwe na bamwe mu basumira muri iyo soko ya Nyabututsi kimwe na bose bafite imibanza. Basaba abajejwe intwaro muri komine Gitega gukuraho izo ntambamyi zose gutyo iyo soko ya Nyabututsi ibone kurangurirwamo ivyo yatekanirijwe imbere y'amatora yo mu kwezi kwa Ruheshi y'uyu mwaka wa 2025. Umunyamabanga Ntayegayezwa wa komine Gitega w'ico gihe Petero Claveri Harashimana akaba yari yaramenyesheje ko iryo barabara rigiye gushigwamo uruceke buye hongere hashigweho n'abanyeza mu biyo soko imbere y'ukubaka uruzitiro rwaryo. Gitega ni se ntanguvu Radio Indundi Kituro.
Tuve mu ntara ya Gitega tuje mu ntara ya Butanyerera. Umugambi w'ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR usaba abadandaza gukoresha akamashini mu kuriha amakori n'amatagisi canke mu kuriha amafaranga n'abaguzi ngo ntiwakiriwe neza na bamwe mu badandaza bakorera mu gisagara ca Kayanza, bitewe nuko hari abakoresha imitahe mito ku buryo bataronka amafaranga yo kukagura. Gasaba ico kigo ko bobareka bakabandanya gukoresha amafagitire nkuko bisanzwe, ako kamashini nako kagakoreshwa n'abafise imitahe minini. Vyinshi na mugenzi wacu Jean Nahimana.
Abo badandaza bamenyesha ko uwo mugambi bawusiguriye n'abakozi b'ikigo OBR ariko ngo ukabutabanyuze. Hakaba hanini ari kumva z'uko ako kamashini kagurwa amafaranga angana n'umuriyoni umwe n'ibihumbi 500 ngo mu gihe hari abadandaza bato bato muri bo hari abakoresha imitahe itarenga ibihumbi 500. Baratanga n'akarorero k'umudandaza yo bakoresha umutahe ungana n'igiciro cy'ako kamashini nyene ko aramutse akaguze urudandaza rwiwe rwaba ruhagaze, bakabona ko ako kamashini gakwiye gukoreshwa n'abadandaza bari ku rugero rw'abanyamitahe minini nayo bato bato bakabandanya gukoresha amafagitire y'impapuro nk'uko bisanzwe. Mukamenya ko ako kamashini gakozwe ku buhinga bwa none, kakaba gakoreshwa mu kwerekana uko ibikorwa by'ubudandaji bigenda ku buryo buzira amahinyu muri komine Kayanza n'intara ya Butanyerera. Jean Nahimana kuri Radio Indundi Culture.
Jean Nahimana urakoze kuri iyo nkuru wari waduteguriye ari na hano tukarukirije ano makuru yo kuri uyu mugoroba, ariko kuri we wadufatiye hagati ndakwibutsa ingingo nkuru nkuru zari yagize. Abanyagihugu bo mu ntara ya Burunga baridoga ko gushika ubu batararonswa ifumbire ryo mu irima ry'impeshi, kandi bariko basabwa kuriha amafaranga y'ifumbire yo mu gatasi bagatangazwa no kwihingurira fomi riguma ryugurura amahinguriro mu bindi bihugu, ariko gusaba ko boronswa ifumbire. Hagatabarimyi bo muri komine Ruyigingo bo bavuga ko imyiteguro ku irima rya gatasi ririko riragenda neza. Imyaka iriko irarenga ibiri utuzo twidandarizwa two muri quartier Nyabututsi mu gisagara ca Gitega twugaye. Ivyo ngo biriko bituma abadandaza baho co kimwe n'abasomyi bagira uruhombo mu gihe bakoresheje imitahe minini yabo mu kutwubaka. Nayo mu gisagara ca Kayanza mu ntara ya Butanyerera twababwiye bamwe mu badandaza baho bato bato basaba ko bosubira gukoresha amafagitire nk'uko bisanzwe, kuko ngo ubuhinga bushasha bwo gukoresha akamashini mu gusohora inyemeza buguzi kataborohera kuronka bitewe na mikoromake. Ni saa 12:29 ni hano duciye tugarukiriza ano makuru yo kuri uyu mugoroba. Ndabashimire mwese mwarimo duteza abiri bakoze bagenzanje bafashije kuyegeranya. Yakoze kandi Matiyo abona Yesu yakatuma amajwi bashikira. Aya makuru yo kuri uyu mugoroba mwariko mwashikirizwa na Kristalize Harerimana. Mugire ijoro ryiza mwese, murakoze.